gutera no guaruka ugusubira kubaka igihugu kirango amahoro n'umutekano ku barundi bose
Garuka waba uri mu Burundi canke mu mahanga urafite ijambo kuri kubu na kazoza k'igihugu cawe radio inzamba iraguha kanya kugira ngo utange intererano yawe
ni mu kiganiro ndafite ijambo
Ikaze mwese mwumviriza radio inzamba nisango y'ikiganiro cy'urwaruka ndafite ijambo Kuri uyu wa gatatu itariki 12 ukwezi k'umunani ducije nino imvugo z'abategetsi b'u Burundi ku bijanye no kunagura imigenderanire hagati y'u Burundi n'u Rwanda muri ko mushikizwa iki kiganiro na Francine Kanyange
ndafite ijambo
Kuva Evariste Ndayishimiye yamenyeshejwe ko yatsinze amatora y'umukuru w'igihugu yo ku itariki 20 ukwezi kwa gatanu uyu mwaka abategetsi b'u Rwanda baramenyesheje ko bifuza ko imigenderanire hagati y'u Burundi n'u Rwanda yosubira kunagurwa iyo nayo ikaba yatosekaye kuva mu 2015 aho Burundi bwagiriza u Rwanda kuba bukingira abagirizwa kuba barashatse gutembagaza ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza No mu biherutse gushikirizwa n'umushikiranganji w'u Burundi w'imigenderanire n'ayandi makungu yari yiyemeje ko agiye gusubira kunagura imigenderanire n'ibihugu byagiranye ingorane n'u Burundi ariko uramutswa u Burundi muri iki gihe mu ijambo yashikirije ku munsi wa kane mu Kirundo yaramenyesheje ko atamigenderanire yifuza kugira n'u Rwanda ibi turabyumva muri iyi nkuru ya Jean Baptiste Bireha yaciye mu makuru ya radio inzamba yo kuwa gatandatu uheze
umushikiranganji Albert Shingiro agitangura kwinjira mu mabanga yiwe ati ikihutirwa no kunagura imigenderanire hagati y'u Burundi n'ibihugu bibanyi cyane cyane ibyo dufitaniye utugurane duto duto naho atashimye kuvuga neza icyo gihugu icyo ari cyo
tuzobyageza kuraho yuko imigenderanire yacu n'ibihugu twarashoboye kuganira utugurane duto duto kubera ibyabaye mu 2015 yasagira ibihugu rero tuzokwicarana dushobore kuyagongera ngo imigenderanire yacu uko yahora mbere y'uko bigenda ibyacyo mu 2015 biba rero tubaze yuko imigenderanire n'ibyo bihugu naho tugenda bivuga tubaze yuko izoshobora
uramutswa Burundi Evariste Ndayishimiye ari mu ntara ya Kirundo ati wanguha dushobora kandi ntitwifuza ko hoba imigenderano myiza n'igihugu ciyorobeka
Ntitwifuza yuko tugiranira imigenderanire n'igihugu gikoresha uburyarya igihugu cy'iyorobetsi ntibishoboka ko hari igihugu gishobora kuvuga ko gikomba gukundana n'u Burundi vuga kiriko kiriyorobeka cyashize ihwa mu kirenge kugira ngo turihonyore ngo rituzibure
ibyo biruko mu gihe u Burundi n'amakungu bari biteze ko ubutegetsi bushasha aricyo buzohindura ku bijanye no kunagura imigenderanire ku neza y'abarundi n'amakungu
Murumvise ibyashikirijwe n'abo bategetsi babiri gwaruka mu bivuga ku iki ijambo ni rwanyu inyuma ya kakaruhuko
Kukugire nive wewe utigezu kuga Jeba mwiliki inama Kandi tuzi kwa lingwezi mivango
Eme alimikambi mwuzi ya nduta muri Tanzania abonako ije vijatangaje kuko warongo y'u Burundi ubuwawa ndanirije aho abo basubiri bari bagejeje mu kuvuga indimi zibiri
Ibaza ko na cyane cyane abarundi benshi dukunda kwihenda hari habibaza ngo harahindutse ibintu mu Burundi hahindutse imyaka twavuye muri 2019 tujya muri 2020 nicyo cyonyine cyahindutse gusa hanyuma habaho impinduka yo gukoreranira mu ngata muri CNDD-FDD wari muto akaba mukuru wari mukuru akaba muto na cyane cyane impinduka yatumye abicanyi bari muri icyo gihugu no munsi bahurikiye muri uwo mugambwe nyene baronka ubudahangarwa n'inguvu n'amategeko bisunga kugira ngo bazobandanye badirya banumya bahiga buhongo uwo wese yogira icyo avuga cyangwa icyo yokora kugira ngo Uburundi ube mu kaga burimo bwashigemo n'uwo mugambwe CNDD-FDD didi mu tegetsi mukomoka ko rero kitangaje iyo bavuga byose tamundi yo tangaza adi Uburundi bawa hambere ahise n'Uburundi guna munsi
Ariel ari mu Burundi ati ibyari bikwiye nuko bategetsi mu Burundi bokwemera bakanagura imigenderanire n'igihugu kibanye cy'u Rwanda
Sebwe kubwo gwaruka Mukwe w'igihugu narabe nyene atsinde ishavu hanyuma basubire kuvugana na Perezida w'u Rwanda Kagame kugira ngo imigenderanire isubire kuba myiza Nta wikwiza ntibikunda nta wikwira kuko n'umwami yarateye urushinge niyo ngwara dufite abategetsi yacu batubwira ko Burundi bwikwije ariko acura ibintu twikwije ko n'ugwende tutazi kurukora ukacuraza ibintu ukabura ibyo ari byo niyo mpamvu rero bakwiye kwisubira ko reka twumvikane twese nyuma yage hama dusubire ubugenderanire bazi bakize ukuntu twaronka ibintu none ubu raba amahera ukuntu agoma agirane oya ntibumvikane nk'ugwaruka dusaba ko bakumvikana kuko nta n'umwe atagira agasembwa n'abanyene bafite ibyo bakenegura ko twebwe abarundi ariko rero byaba byiza bumvikanye bakaganira yego nicyo kuganira cyabereyeho haganira abantu baba batahora bahuza ariko bakaganira kubera ikiba nka ko baganira yani batekane kurema bumvikane baganire twese twumva amahoro yego mbwo twese turabasenzi none turabasenzi kureka kuganira n'abandi gute nibaganire nk'ugwaruka tubona baganira nibyo byiza perezida niyiyumvire nawe nyene n'umukristo hanyuma aganire na leta y'u Rwanda
Nelson ari muri Kenya ati naho abo bategetsi basa n'abavuguruzanya bazote bababona bose ko bikenewe gusubiza hamwe n'icyo gihugu
kandi batatu ibyo bintu bigoye gutegera utari umuntu wagendanye nabo ariko mu gihe tuzi inyigisho batanze nyinshi zazerekeranye n'ubwoko gusa bakavuga ati aho tuzogifatira natwe tuzokora nk'uko banaka bakoze ikindi kibabaza kigatuma bavuga u Rwanda nabi urabona u Rwanda kwakiriye Abarundi benshi bagomba bake abakiriwe ubuntu bagahunga bagashika ku butaka bw'u Rwanda barakiriwe baratwagwa mu makambi abandi barabaho bashatse bari bishoboye hanyuma rero leta yagumye igira ishavu yuko byabananiye kubashikira kuko u Rwanda ari igihugu cyubatse kinagoye utoshe kugenda kudokora umuntu nk'uko byiyumviye nka kugira bikora muri Tanzania ibyo nibaza ko babikwaye cyane bituma bamererwa nabi ku buryo bumva ko u Rwanda ko bagiye nabi kuko burya umuntu azaza akavuga ukuri hariho abantu benshi barondegwa n'ubutegetsi bw'u Burundi bababaye ku buryo babasize kandi bakaba bumva ko mu Rwanda bashobora gutembera ibyo birazwi kandi n'umuntu w'i Burundi wese ngo uri mu Rwanda hari ibintu bishyizemo bavuga abantu bose bari mu Rwanda n'abagwanyi sinzi mubwirizo ntambara aho bazigwanira nicyo rero gitangaje rero kuba bavuga kujya urabona ko bavuga no mu migani bakanga gufindura ibitutsi twagiye twumva batuka u Rwanda ni byinshi cyane bagumye babigaruka ko ndetse nta n'uwo bivuga ngo bimare kuko byashyitse bakaba baravuduka ibyo nibaza ko hazogera igihe urabona ko bikenewe nyimba babonanaho ati imigenderanire bakwiye kunga nabo bumva biri mu mitima yabo kandi bajya bakabaho bashize naho nyene hazogira igihe ariko bazovyemera
na Patrick ari mu Rwanda asaba abarongoye Burundi kwirinda ibyo tuma imigenderanire hagati y'Uburundi n'u Rwanda idasubira kunagugwa
teye impungenge kuba leta nshasha Evariste Ndayishimiye ikomeje guteza umurindi ikibazo kiri hagati y'ibihugu byose uko ari bibiri kandi burya nta gihugu cigira kibaho muri isi ya none kandi ukudadaza kwa leta y'u Burundi byica byinshi mitunganywa ry'imigambi y'akarere k'ubuseruko imigambi yategerezwa kugirira akamaro abanyagihugu bo muri ibyo bihugu byose kwa bibiri hano uvuga rero yuko leta irongowe na Evariste yari kwiye kwikubita gashi ikaraba ntigwe mu mutego w'abantu
basanzwe bari mu ntwaro yaheze bazi ibyo bari barimo kugira ngo ntibamushire mu mutego uzohava umugora kuvamo. Ama kindi navuga nuko uwandikiye jambo mukuru w'igihugu yarakwiye kwitonda karaba amajambo ashiramo, kuko imvugo y'umukuru w'igihugu ni imvugo iba ikwiye kuba imvugo yumvikana kandi yerekana ugushaka kw'igihugu mu gutora inyishu z'ibazo yabihanze igihugu. Rero igihugu buri gihe ntikigira kireka kugira ico gipfa n'ikindi, ariko igihambaye ni uburyo mushaka inzira mushobora gutora inyishu z'ibazo muba mufitaniye n'ikindi gihugu. Aha rero navuga na cane cane yuko ivyo leta y'u Burundi saba leta y'u Rwanda kujanye no guhungura impunzi, leta y'u Rwanda nibaze ko yashize mu ngiro amasezerano yasinye ajanye n'ishigwaho rya HCR kugira ngo bashobore gukingira impunzi. Igikenewe rero nibaza yuko ahubwo boganira kukoroherezanya ku bintu bijanye n'ibihano byagiye babashiraho nk'ibintu bijanye no ku mupaka yinjira n'isohoka ry'abanyagihugu bava muri ibyo bihugu byose, kuko birateye isoni ubunye aho ugenda ugasanga hari ibihugu bimwe bimwe usanga umuntu yishyura viza kandi bitari bikwiye kuba muri ibi bihugu bisangiye akarere. Rero nibaza yuko bakwiye kwikubita agashi bagashira imbere inyungu rusange.
Tuandalize ikigani yokuri Dali ari mu Burundi abona ko byo bavyize Burundi burondeye kugira imigenderanire myiza n'ibindi bihugu bibanye byose.
Twitegereje izi mvugo zibiri z'umushikiranganje w'imigenderanire n'andi makungu n'imvugo y'urongo y'igihugu Perezida Ndayishimiye, biraboneka yuko ino ntwaro ari intwaro iriko irakora ibintu bitumvikanywe ko neza. Ni ukuvuga integuro zayo ntabwo ziteguye neza ku buryo abategetsi nk'aba babiri bakomeye cyane mu gihugu bashobora kuvuga imvugo zibiri zitandukanye. Ku byo abanyagihugu twari twiteze n'amakungu twari twiteze yuko intwaro yoyo nshasha Ndayishimiye ishobora kugira ibintu ihindura na cyane cyane kongereza ibijyanye n'imigenderanire hagati y'ibihugu duhana imbibe ndetse n'amakungu yose muri rusange. Ariko mu kwerekana yuko by'ukuri badakeneye yuko amakungu agira ikintu aterereye, mu kwerekana yuko ata migenderanire bakeneraniye n'andi makungu, byabonetse hakiri kare kuba baje bafata ubushikiranganji butandukanye nk'umushikiranganji wa mbere ndetse n'umushikiranganji w'intara hagati mu gihugu. Bigaragaye yuko bongeje ko n'urongo y'inama nshingamateka uno munsi n'abantu muri kahise baranzwe n'imvugo atari nziza, kandi n'abantu bafite icyo bagirizwa cyane cyane n'amakungu bafatiwe n'ibihano. Biboneka yuko rero iyi ntwaro nta migenderanire myiza ikeneye hagati y'ibihugu bibanye n'amakungu. Ku byo dusaba nk'ugwaruka, turasabye ko leta y'intwaro CNDD-FDD yoja hamwe n'abandi bakumvikana bakaraba ibikenewe, kuko ibyo abanyagihugu dukeneye si ibyo. Turakeneye kubaho twese dufitanye imigenderanire myiza n'ibihugu bibanye, kugira ngo imigenderanire isubire kuba myiza, ibihugu bitere imbere, abakora urudandazwa barukoreye banezerewe, ibihugu bihanahane ibidandazwa, bihanahane abakora ibibi ku mipaka no hirya no hino yabyo, kugira ngo tubandanye dutere imbere. N'ayahandi n'ibyagumuko tuzokwama turi mubwira ntibuce.
Jospin ari mu Burundi ati Burundi bwari bukwiye kwerekana ugushaka mu kunagura imigenderanire hagati yabwo n'u Rwanda.
Abategetsi ba leta y'igitega ntibabona kumwe ibyo kujura imigenderanire yatosekaye n'ibihugu bimwe bimwe na cyane cyane igihugu cy'u Rwanda. kibone kako ni leta ishasha ihagiye yukuziri ya mgendera nire umenga hibarao vika kibone kako hariki hindi komeye umuga mgesunde dede chowa chara ushikie akumumbe na chunga katano jituma bubandanya abata chanu waka niki hukuchu gwanda aliko lero kakakajyo keza kumukuru iki hukumushasa Evariste Ndayishimiye ko kwerekana ko ibyabaye bitamuvuye ko atari ibyo yari azi agaca yihutira kujuririya migenderanire ko iko imigenderanire itosekara niko Uburundi bugira icyo buhagije kuko Uburundi kigeze kiri muri Afurika y'ubuseruko kiri kumwe n'u Rwanda n'ibindi bihugu kirakenera igihugu icyo ari cyo cyose cyumuro wa muryango sintahura igituma babandanya bashyira ingorane aho zitari mu gucyoza icyo gihugu kibanye ariko icyari kuba cyiza ni uko bari gusubira kuryura imigenderanire ibi bihugu bikongera abarituye bagatemberanira ndetse yari kwihutira kuryura icyuka cyiza hagati y'icyo gihugu cy'u Rwanda kubwira n'impunzi zahungiye muri icyo gihugu ize zibone inzira yo gutaha ibyo bihugu byose byumvikana byasubiye kunywana kandi kindi nacyo ntibakwibuka ko no muri kahise kakure mu gihe cy'iki cyane ubuhari Burundi hari Rwanda ibihugu byaraterana nk'intambara zikareta ariko mu nyuma bigasubizanya Burundi ntiyaza ko bukeneye cyane ko basubizanya n'u Rwanda kuko ni bamwe hari n'umwanditsi yavuze ko Burundi n'u Rwanda ari ibihugu bivukanye
bakigira bama basenga bakanandikwa no gukunda umuntu babona sisitemu kuma kimwa hose ababirani bo bakina abantu nk'umubwira sisitemu kuma kimwa hose abantu bari bakina abantu
Ikiganiro ndafite ijambo cyo kuri uyu wa gatatu itariki 12 ukwezi k'umunani aha niho kigarukiye twarabiye hamwe n'ugwaruka ibyashikirijwe n'abamwe mu bategetsi b'u Burundi ku bijyanye no kunagura imigenderanire hagati y'u Burundi n'u Rwanda imigenderanire isanzwe icumbagira kuva mu 2015 ugwaruka rwerekanye umwitwarariko ku majambo yashikirijwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ko ashobora gutuma imigenderanire hagati y'ibyo bihugu itosekara kuruta basabye abarongoye u Burundi gushyira imbere ibiganiro mu ntumbero yo kunagura iyo migenderanire gutyo ibyo bihugu byose uko ari bibiri bikahungukira mwakoze mwese mwagize icyo muterera namwe mwadukurikiye kubera itariki ya 12 imyandagaro ari umunsi mpuzamakungu wahariwe ugwaruka tuba tubifurije umunsi mukuru mwiza naho butaha
Cari kiganiro ndafite ijambo mushikirizwa na Radio Inzamba agateka kawo